Kirimuva di Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku wa kabiri tuganira ahanini n'abakenyezi n'abigeme ku buzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Kaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Birashushe ni wo kumva numvise ngo bakenyezi bo hanze n'abakenyezi b'u Burundi ngo bishyize hamwe mu kwizihiza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi, naho ngo ni kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 ndamukiza ntuze ucikwe. None ibyo bintu ntuze bizobera he? Ko numvise bishushe ngo bizobera ku murongo ngo kuri Zoom. So, kuri Zoom ine sinzi ukuntu nakubwira uwo murongo ukaba hinge nabikurungikire nawe wirabe ntuzasigara inyuma. Ya nzovwamo byinshi rwose kandi bibereye kumva ntuzosibe nawe uzotse wiyumviririze sinobikubarira ngo ndabimare ufite no kubwira nanjye ntabyonze ariko birabereye.
Aho rero hari mu mpera z'indwi irangiye aho umugwi w'abakenyezi b'abarundikazi batunganyije ikoraniro mpuzamakungu. Iryo koraniro ryari rigamije guhuza abarundikazi bari mu bihugu bitandukanye ku isi n'abari mu Burundi mu buhinga ngurukana bumenyi bita virtuel kuri za Zoom na YouTube. Hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Bamwe mu batumire b'iteka bari bahari yari umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza, Madame Reverend Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, uwahoze ari umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha, Philbert Murakambanze yasurukiye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga abarundi bo mu mahanga basanzwe baramutswa, Christine Niragira secretaire permanent yaserukiye ubushikiranganji bujejwe ikigega aho abatumire b'iteka bakiriwe. Iryo koraniro jewe Oriane Tangishaka naronse akaryo ko kuyobora ibiganiro byaryo naho ryari riri ku rubuga rwa Zoom. Abatumire b'iteka bari batumiwe mu Burundi bahuriye ku nyubakwa y'ubushikiranganji bw'ikigega aho nabashikiriza ijambo nongera ndababaza ibibazo bitandukanye. Abandi bakenyezi bari bahari baserukira amashyirahamwe yabo n'ibigo barongoye. Mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi natumiye bamwe mu batumire hamwe n'abari bitavye icyo kiganiro nk'abashitsi basanzwe ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bibanza byari byateguwe byo kwakira abashitsi mu Burundi. Tunira kajyo ko kuvugana uno munsi na Flora Uwineza Bamboneyeho yari ku rubuga rwa Zoom I Baltimore muri Maryland, leta ya Maryland muri Amerika. Turi kumwe kandi na Benita Nize Ninahazwe yiga kuri University Polytechnic y'I Gitega turashobora kuronka kandi mu kanya kari imbere Madame Gaudence Ndikumana yashikirije ijambo ari ku rubuga rwa Zoom ku bijyanye n'amagara y'abantu. Reka twakire abatumire tuse muri kano kanya batugire uko babonye ikiganiro, icyo bahunguye na bimwe mu byo babonye bashobora gukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose canke mu mashyirahamwe yabo. Madame Flora Uwineza bamboneyeho aho muri leta ya Maryland, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Oyan.
Nawe Benita Nize uraho neza ngaho mu Burundi igitega? Ego ino mu Amerika ni sawa, turaho turashima. Ndabashimiye rero mukanya mwafashe kugira ngo tuganire muri bimwe mu byo mwabonye mu ikoraniro ryabaye mu mpera z'indwi iheze na bimwe mu byo mwamwarahakuye. Duhere kuri mwebwe Flora aho muri Amerika, icyagutumye witabira rino koraniro ni ikihe? Muri make ikoraniro nk'iri wari ugiteze, wabonye byari bimeze gute?
Murakoze cyane. Njewe we na murakazi wanjye ariwe mezi yakubwayo yarabimbariye yarabimenyesheje akubwira ko hariho ikoraniro ry'abakenyezi bizoba bikoranije abanabo mu Burundi. Hanyuma ndavuga ati ibyo bintu ni byiza kuzoshobora kubona kumva no kubona abakenyezi bo hanze, hatewe ntarahigira mu Burundi namba byaranjyohe kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene bafata neza. Hanyuma ya ari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe, uko biteza imbere. So nari very excited no kubyumva no kubijamo rero. Nararyohewe rwose muri ako kanya.
Ego urakoze cyane Madame Flora. Reka nakire Madame Gaudence Ndikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro. Twa twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe yo kuvugana nawe nyene akadushikiriza bimwe mu byo yabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi. Madame Gaudence Ndikumana, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Reka ngaruke kuri Madame Flora Uwineza bamboneyeho muri Maryland nta muri Amerika, atubwire uwo ari we, bakumenye. Kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi, waba hehe mbere yo kuza muri Amerika?
Yego murakoze Ryan. Jewe navukiye mu gihugu cy'u Rwanda, ababyeyi banjye baje 2002 baca mu gihugu cy'u Rwanda, navukiyeyo nababayeyo iyo hose Amerika abagore banjye bamaze imyaka 2002. Hanyuma na jewe napfuye mu Rwanda, intambara imaze kuba mu Rwanda 1994, twahunze mfite imyaka 8. Hanyuma tuhungira mu gihugu cya Congo. Hanyuma tuvayo hahereza imyaka 2 tujya muri Tanzania, aho twabayeyo imyaka 10 n'ibindi like that. Hanyuma mu 2007 tuvayo through the resettlement program zino muri Amerika.
Urakoze cyane. Reka mpindukire na Kire na Benita nawe nyene atubwire uwo ari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita, kaze neza mu kiganiro muri isanga, hama utugire muri make uri we n'icyagusunitse kuja muri ikoraniro ry'abakenyezi.
Murakoze cyane Ariane. Kama nitwa Minaza Mispinita, kaba mpejeje ndiko ndaheza kuri Université Polytechnique de Gitega, Université y'Ubuhinga Gitega. aonizi TIC, Technologie de l'information et de la communication, réseau et télécom. Oui, il m'a donné le niveau 2 dans le diplôme de baccalauréat. Il y a tout le monde qui est conférent à ce. Il couvrira Bala Bim qui est couché. Il y a eu un mot de chou les gars. À mon âge, j'ai vu le cinéma. Il y a eu beaucoup de monde qui est mama yanga tamino koraniro sanzwindu mwandichi kandi sanzwindi umukinyo amarire UPS teatro
Ego turumva ko kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa bya teatro ugira twarabwiwe yuko ibikorwa byawe ari byiza cyane kandi benshi barishima kuba mu kanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri kiese zawe imwe mu bikorwa byawe umaze kwandika umaze gushyira habona ego kama mpindukire nakire kandi Madame Godas Dikumana turazi ko ari umurundikazi abana muri Amerika muri leta ya Massachusetts ariko Madame Dikumana wabanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uriwe tukumenye bakumenye batakuzi
Jenetwa Godans Dikumana naje muri iki gihugu kera mbakwije imyaka irenga 2028 hanyuma haba nari naje kungura ubumenyi navuye Burundi nje nashatse nari nje kwiga hanyuma intambara iratera turino hanyuma tukaguma ino nta intacho twagifise kukura kukumino hanyuma turarondera ubuzi mugabo tuguma dukumbura iwacu jewe rero urumva numvise ibiganiro byari byateguwe narishimye cyane numvise yuko nshobora gutanga icyumviro cyane nkabikurikirana kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera no kugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cyacu no kugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cyacu nibajije yuko ari byiza yuko twebwe twajino twagira twavugana n'abandi njyewe rero najino amashuri ndayiga mpejeje hanyuma nkora mu bintu muri departema iraba abana n'imiryango eko njyewe akora aussi mu bintu bya santé mentale
santé mentale ni ukuvuga ubuzima bw'imibereho ya minsi yose ubuzima bw'umushahe ubuzima
nkajya tugize ikibazo ugene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire ngo tugwe mu rudubi ngo twabuze ntitugwe mu rudubi kurondera upfugene ukifatamo neza kugira bihere neza ingorane wayironse ingorane turazamana mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka
ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye urashikiriza byinshi bijyanye n'ibyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo kugabanya stress ibijyanye n'amagara y'abantu uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije kumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi ariko imbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu wari usanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi wari usanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ibyumviro
emwe ngiye i Burundi cyane cyane tuba dukumburanye twayaganye ne ibyo iterambere ry'igihugu umugambi karaba tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe mugabo n'ukuri ku Imana na wanda kubesha twari bwagere aho tugira icyumviro gikuru nk'iki hamwe tugira kireka duhuza abantu benshi hamwe biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe umwe n'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu ibi byabaye kuri nivo national nivo international ni bikuru cyane rwose n'ukuri
urakoze cyane mpindukire kuri Benita Nize Benita wowe nk'umwigeme aba mu Burundi akumbure ashobora kuba akurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo wabonye muri conference abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye byakungukiye iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze icyo cyumviro kugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure wakibonye gute wacakiriye gute
icyambere mbanje gushimira abantu babyumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu kubera birigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe indi mibereho twe dusanzwe tubayemo biratanga ingufu zo kubandanya ifi nayigi ahanini icyo nabonye byanyongereje ingufu zo kubandanya urugendo zo kwiyumvira zo kubona kure nayigiye ndi kuvuga ndazi abagiye baravuga na Dr. Ndura yarafashije cyane amahitabo yagiye aracamo y'ubuzima kandi agashyika kuco ashaka gushika iryo determination yarafise afite cyaramaye icyizere ko najyewe nzoshika kure nkashobora gushyira ku ndoto zanjye nkashobora guhayariza
Mm.
Nibaza ko kijya cyumviro cyari cyiza twarahiga ibintu byinshi guhaguruka tugakora tugakora mu buko mu munsi kandi atabwoba dufise tukerekeka kandi n'abandi ko dushoboye c'est vrai turashoboye
ego urakoze cyane hama nawe madame Flora Wineza bamboneho wavuze ko wakuriye mu Rwanda uja muri Congo hamuhavuza muri Amerika akaryo kuguhura n'abarundi kazi cyane cyane mu Burundi urakaronka kugira ngo wumve ibyumviro byabo icyo biyumvira icyo bagona warusanzwe uronka ku karyo cyangwa umaze kuja mu Burundi ngo uganire na
nakoze cyane Oliane jewe nk'umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa kuri urujya rubuga twaronse kuri kajya kajya twaronse ko kubona abakenyezi benshi n'abigeme benshi bamaze gukora ibintu bihambaye ibyo numvise kuri urujya rubuga byaranyoheye rwose kubona ko muri kazoza abana banje barafite nkuko babyita abaromaro batorabirako hanyuma nabo bakagira icyo bakoze so hanyuma kuboko kuko noba mfite abo tuvugana nkuko nabikubariye sindajya mu Burundi mugabo turashobora kuvugana na bamwe bamwe muri kuri internet ma telefone kuri WhatsApp ya kagenda nkurikirana bimwe bimwe hanyuma ngahanye ndafite mwebwe kuza Oriane nama ndagukurikira kuri Voice of America hanyuma na muramukazi wanjye Claudine so ndagenda ndaraba hanyuma kakuramo inspiration muri mwebwe hanyuma nkanka kuri jewe ntiyumva ko sindi jenyine icyo nzagomba gukora ndafise abazompa impanuro nimba zikenera bazonyereka inzira so ya na mafite ndafite abantu hirya no hino kubyoko na mani yumva ko ntari cyenye ne mu bakenyezi ntazo bandi cyenye n'umukenyi zo gira icyo ngomba kwishitsa gukora ndi cyo mishitsa ko yeah
urakoze cyane ndakugaruka ko mukanye nawe utubyire bamwe mu bakenyezi ibyo bashikirije washimye wakunze wigiyeho mpindukire gato kuri madame Godance Ndikumana we yashoboye kuba bamwe mu bashikirije ijambo bamwe mu bateye intege abandi madame Ndikumana wo tubwira cyane cyane utari bahari ibyo washikirije ibyo wahanuye mu byo washikirije umunsi wa gatanu uheze muri maki nabo nyine babyumve bashobore gufashwa kumbure abatashoboye kubashika
ibyo nashikirije umva teme ya conference yari education na santé ya bien-être jewe rero nashimikiye kuri bien-être y'umuntu y'aba person igikuru ni uko nibaza ko amagara y'umuntu amera neza ari uko umuntu amariwe neza mu mubiri akamerwa neza no mu mutima ikintu kidufasha kugira ngo tube tumerewe neza mu mutima ku mubiri biroroshe kuboneka mugabo ku mutima ntibyoroshe kenshi tutabisohoye nta n'ubumenya ikituragishinga kenshi uzawumva ati abantu bageze sanganya bariko baratwara imodoka azawumva abantu bakubitanye abantu bagize ntibagize ibibazo nyine bikomeye mugabo kubera mu mutwe bari baremeye naratanze ikiganiro ndababwira upfugene bitanyoroheye njino kubera nasanze ubuzima butandukanye rwose nibagiye kubabwira ko mva muri Amerika ino muri Massachusetts i Burundi twari dufise abakozi twari dufise abashoferi twari dufise abayaya twajya ku kazi tugataha ino ubikora byose wenyine wubakanye n'uwundi murashobora kuba mubisangira mugabo kenshi kubera twese kuba twarapfuye hariya iwacu natwe tukaba twabigenza ukundi aha bamwe barabyakira yuko mubisangira mu nzu umugabo n'umugore bakafashanya ibikorwa byo mu rugo bakongera bakaza no ku kazi bose nje narababwiye yuko byaranyoroshye mugabo byanyoroheye kubera nagiye nditura abandi ndiyugurura ndavuga ati ibisu bikomeza mu mutwe jenyine ntegerezwa kurondera ababifashamwo norohekwe mu mutwe norohekwe kwiyumva neza hanyuma ndagira n'amaprinsipi menshi yo kugira ubuzima bwanjye ndabushire ku murongo amaprinsipi rero menshi yari kugira ati ntegerezwa kurya neza ntegerezwa kwama ndi en contact n'abandi kugira nje muri isoroma kandi ntegerezwa kuraba nuko abana bameze neza ndabiyegereza ndabizi imico y'iwacu kandi nzi neza yuko bari ngaha atabarundi bariko barahura kuva ku wa mbere gushyika ku wa mungu hanyuma ndababwira yuko byamfashije rwose nje nkabona binyorohera ndashika mu nkubyeyi mu bigero nari narondeye gushikamo amashuri ndayiga ndayamara ndiko ndanyigana n'abana bato kugenda bajyana muri daycare nta modoka nari mfise mugabo narashobora kubajyana muri daycare hanyuma nkagaruka nkiga hanyuma nkeneye mugenzi yuko amfasha mu kubatura ku ishuri nkamurondera nkajyana hanyuma narashikirije icyiyumviro yuko twenge dukwiye kunogeye kuza turabyiyumvira turabye uko iwacu abakenyezi bagira ibibazo niko batureze benshi ntitubivuga mugabo icyo tuzi turazi yuko umupfasoni ashobora gukubita hanyuma akavuga ati niko zubakwa no kubakira ku ibanga ego nibyo nitubakira ku ibanga mugabo byagenze nabi cyane ni byiza kwigurura ukabitura mugenzi wawe cyangwa ukabitura uwo gufasha kugira kino mu nyuma hagezwa kukubitwa ugire uwo bigenze ukundi ntiwohora cyane wovuga ati yemwe ndapfuye ukabishikiriza abantu mu kugira mu nyuma ubundi nawe yigarura nicyo gituma nabwiye ati ino amategeko arakora yabyo amategeko arubahiriza umukenyezi arubahiriza umupfasoni nicyo gituma ino nabonye babaha ijambo kurusha iwacu iwacu ariko baratsika kugira bibuke ku mukenyezi nawe ashobora kumubyeye gutanga ikiyago kandi bakacyumviriza kandi bakabikurikiza ibindi nabyo bifasha nabonye ari leadership abagore bariko baratera imbere bariko baraza mu bigero byose ari bya leta cyane no mu byo kwigenga abadamu baratanga icyumviro barabashikiriza ijambo ibyumviro byabo bigasohoka urumva twebwe rero uko abadamu binjira muri leadership bidafasha rero yuko umugore aba turonka inyigisho zikwiye kugira twiyugurure kugira ibyumviro byacu nabyo bisohoke bishobore gufasha mu ntererano iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umukenyezi urumva rero ko byari bihambaye cyane rero niyo nibyo nashaka kuvuga gushikiriza hari ikintu nabonye ino twebwe dukwiye kwijukira iwacu ikintu cyitwa volontariya tugiye turafashanya nibaza yuko bizoduteza imbere rwose kuko ibintu ikintu cyose dukora turindiriye yuko duhembwa nibaza yuko bitazoroha kuko ubuzi ni buke
ni ukuvuga volontariya abatabitegera neza
ibikorwa byinshi bikorwa nuko n'abantu bataba bariko barahembwa mugabo bafise ishaka yuko abantu batera imbere
wari uvuze volontariya nari kongerageza gusigura mvuga nti n'ibikorwa abantu bakora bitanze kugira ngo igikorwa runaka gikogwe ariko batarenze guhembwa bakagikora ikiringo runaka bakagerageza gutanga wavuze ibintu bikomeye cyane byerekeye ukwiyugurura nk'abakenyezi ndazi benshi baravuze yuko bashimye uko kuntu waseruye icyumviro cy'uko umukenyezi wese agomba kwiyugurura kugira ngo ibintu byose bigende neza mu buzima bwiwe mu rugo rwiwe mu muryango wiwe ni ikintu benshi bashobora gukuraho inyigisho zidasanzwe turaza kugaruka ko kuri ibyo byinshi byerekeye uko kwiyugurura n'ibyo abakenyezi nabo nyine gukora kugira ngo baruranigwe none mu byo bamwe mu bakenyezi bari mu Burundi bashikirije cyangwa mu bo wabonye hari ikintu coba caragushitse ko mu kiganiro cyabaye cyane cyane ku bari ku ruhande rw'i Burundi
je narashimye cyane rwose uwa umushingamateka yashikirije ibintu bya education yaratomoye ingorane aho ziri aratomora uko ibintu bitegereza kugenda aratomora neza yuko tugiye hamwe tukabikora byo teza imbere cyane abakenyezi cyane cyane ugwaruka kw'abakobwa bari ko barakura batubwiye ingorane zihari mu mashuri batubwira ingorane imigambi mishasha bashobora kuvuze yo gushyira imbere yaratuyoboye numvise sema twebwe ariko dufise amaboko dufise ibyiyumviro dufise n'uburyo tubishyize hamwe no kuri kw'Imana je nabonye yuko twoterera igihugu cyacu bigakomera kandi abakenyezi n'abakobwa bari barakura bakagira icyo bahakuye n'icyo bahungukiye hanyuma ikindi nuko nabonye amatara dufise kema tubimenye ari uko tuyerekanye umukwe w'isoni arazitana jeni baza yuko tububahuye tukashikira benshi nibata ko ibyiyumviro mbere byorusha kuko hariho benshi batari kubarumviriza hariho benshi tudashikira eni baza yuko uzaturabarondera bakabashikira ibyiyumviro bakabumviriza n'imfashanyo bakazitanga ikindi nacyo ni uko abajeni bakeneye kuza nk'ubu ariko ndasonda ndondera ntuvuye feedback
y'ukugene
byagenda bambwira ati abajeni turakeneye amajwi yabo menshi turakeneye kubumviriza ifoko tubarondera hagire ikintu kiza kiratuma abajeni barondera ukugenda batanga ibyiyumviro byabo kugira ati nyine ibyiyumviro bize birakwira hanyuma inzeye amateme twari twatoye byari bijyanye rwose kuko ni ubwa mbere twari tugize iyi nama urabona kwiga abadamu batakwiye kwiga muri iyi myaka ya nyuma nta myaka myinshi cyane abadamu bari bajya mu mashuri ndabona byaranegereje cyane kubona icyo ari cyo duhereye kugira ati twige ubumenyi n'icyo tunga ubumenyi n'icyo tunga byarafashije cyane rwose kuko narumva umwe wese ashikiriza akavuga ati ngize ngaha yize iki ukumva yuko bari ko ubu abana b'abigeme benshi bose bari kubaratera imbere kandi ubu tubasanga mu masekiteri menshi
ibyo nka Benita nawe nyine nk'uko bivuze ni umwigeme ari mu ishuri ariko ariga Benita none wewe ibyo wifuza kuzokwiga kumbure abari bahari bashikirije imigambi yabo ibikorwa byabo business zabo barabigene benshi batari bake ntibari benshi muri abantu batari bake wewe wifuza kwiga iki uba wahakuye iki mu byo baba barashikirije abigene bagenzawe
yuko ni isura ariko mumbajije dushaka sibiye madamu ngo cyangwa se byinshi kuvuga kuko ushyirwaho ukuntu dushobora kuzatura turashikiriza ibyiyumviro byacu mukabyumva mukabibona amaproje byacu dufite tukayabereka kuko tarabye ahanini usanga tutayimerereye ikindi giteka duhura n'ugaruka rwinshi bivanye n'aho nkunda kuca ugasanga turaganira cyane turafite ibyiyumviro kandi tubona yuko ibyo dufasha ugasanga turi n'abigeme hari ibyo tumaze no gushyira mu ngiro mugabo ugasanga hari ibyo dufise tudashobora kuronka aho tubishyikiriza nasanze ino mu Burundi kugira uri umwigeme kugira ushobore kuronka ahantu ushyikiriza ibyiyumviro bisaba ko ni nka kompetisiyo uba wagiyemo irushanwa bigutuma umenyekana utazwi biragoye ko ushyikiriza icyumviro cyawe icyo kinavuze cye kirangoye kubera ari abantu benshi nzira bigeme ufite icyumviro cyiza cyane nacyo wagiyemo kandi umuntu agerageje kubishyira hamwe turabona yuko aricyo byufasha twebwe ugaruka kandi bigafasha n'igihugu cyacu rero ikibazo barimo henshi kumbaza nk'uko murambaza icyo ni ukwiga bapoye ibyapfutswe kujya munsi kikiyumva nubandanya ni ibintu bijyanye na antreprenariat mugabo nka byapfika ku byo nize de la technologie de l'information et de la communication. Ndashaka kugira ikintu gishobora kumfasha gushika kuri rêve yanjye. Ndashaka rêve afise nyo kugira ikintu cyo rapport avec ivyo nize kwisi. Mugabo kugira ngo ndabishike ndabanza gukora nkabumwaka kuko nakora ibintu vy'iwanje ndashoboye gushika. Kucyumvira cyane sinzi ko mwanawe
ni ukuvuga ko ushaka kubanza kwitegura kwiga uburyo wotangura igikorwa cyawe business yawe ariko ubanze kuyiga neza kuko n'ubuhinga bwa none busaba bumenyi bwinshi busaba uburyo bwinshi urashaka kubanza kunonosora uwo mwuga wawe mbere y'uko uja kugira business yawe. Ibyo bari mu bijyanye guhanahana amakuru byari bijyanye n'ibihe neza na neza wumva
ushaka nashaka kugira na gise maison intelligente iyo maison shaka ko yobamo ibintu byo kumenyesha amakuru tubamo televiziyo tubamo radiyo tubamo kote réseau côté la programmation
ndumva yuko ufite ibyumviro bihanitse birebire ariko nibyo tugezeho nk'uko wabivuze nibwo buzima bw'ubu buzima bwa tekinoloji ubuzima bw'ubuhinga bwa none ntugire amasoni yabyo kuko ibyo byumviro n'ibyumviro bitari n'ibyumviro bikwiye kuganirwa ko muri iki gihe hariyo tekinoloji hose ngaho mu gihugu hagati naho nyine bakwiye kubigira ibintu bisanzwe kuko nibwo buzima tugezemo ariko ngarutse ku majambo yavuzwe ku munsi wa gatanu akumbure ku bigeme bashikirije bimwe mu ntambanyi baciyemo mu ma business yabo hari utuntu wumvise twagufashije mu buryo wotangura business yawe canke inzitizi wumvise ishobora kuba zagutera amakenga bimwe mu byo bavuze bagiye baracamwo wumvise kumbure wogerageza kwirinda canke kugira ukundi mu byo baciye mu byo bari nk'ibintu
kisi bara buze yuko imana bahura bashobora kushika mu buki bakababwira yuko bakabashira hasi ico no kwifanya bakabasuzitima yuko badashobora uri mumwike mugasanga utwara abantu bazabo barakwita nyine ko atashoboye ikintu cyenda kugura nuko ba bishyiramo ingufu ukaba forte mu byo uri kurakora ukabereka ko kugushoboye imbere ugakora ibyo bibaza kutokora ukagira uko ushoboye kose kugira ntukihaze aho kugume ugira ingufu nyinshi kugira ngo ugume ubereka yuko ushoboye cyane ko birangura kuvuga mu Kirundi
nta kibazo urakoze cyane rwose birumvikana ngaruke rero ngaha muri Amerika kuri Madame Flora nawe utubwire mu bashyikirije Madame
imbere yo kujyayo imbere yo kujya ndashobora kumbwira ko akantu
ego
ya murambabarira hari akantu nyine kagize Madame Mama Buntu Madame Perezida Nkurunziza yatubwiye neza ukugene icyumviro cyamujemo cyo gufasha impfubyi araduha detaye ya proje yiwe ukugene yatanguye n'ukugene azarongereza ko kimwe kimwe je narabishimye cyane rwose uwo ntuteye uburyo bushobokeye akagerageza vrema kugira kandi yabivuga umengo proje iri ruguru iyo sinzi ko ariyo yapfukiye kibura aho yoba yaratoye iyo programme ntiri Bujumbura nicyo numvise sinzi yuko noba nari ihenze numvise ari ibintu bifasha rwose biratanga akazi kandi bifata bifasha population ikenewe gufasha cyane mugabo kandi iza irungura ibyiyumviro abonye yuko yatanguranye n'ikintu kimwe hanyuma aragirira bibiri bimaragirira bitatu amaze kutubwira ngira ngo yarashitse kubishika indwi umunani aho hose mu byo yatubwira ni ibintu bitanga akazi ni ibintu bitanga ibyiyumviro ni ibintu byerekeye abakenyezi navuze ati mu bana bari kubariga ubu bajye bararaba ayo ma initiative lokali apana ibintu byarindi byose dushyira i Bujumbura tujye turaraba ama initiative lokali aza arashyikira abakenyezi bari mu misozi hanyuma aha habaye initiative muri iyi province aha hakaba iyindi initiative ku yindi province tuzosanga twateye imbere no kuri abakenyezi benshi bashoboye kumviritswa kandi bashoboye gufasha
urakoze cyane nawe Madame Flora iyo waba warahize kumbure ku bakenyezi bari bari mu mahanga cyangwa abakenyezi bari bari mu Burundi hari icyo bo barashimye mu byo bigishije mu byo bashikirije tuganirize mu byo wewe wakiriye washimye cyane cyane
murakoze Loriane jyewe icyo nashimye ubwa mbere na mbere no kungene abakenyezi cyane cyane abigeme bariko barajya mu myuga itandukanye kenshi usanga ijyamo abashinganahe abasore abagabo murakoze nk'umwuga wo gucapa nk'umwuga wo kumenaginga abantu benye abamigisiye so nkize onye kweri je navuze ati abantu benye abakenyezi bariko ba baraduka mu gihugu cyacu ntibakiri bamwe bo kuguma ku ntozenye ku isuka canke utegereza kuja gusenya utegereza kurondera ivyo kurya utegereza kwama uri mu byo mu rugo gusa nawe kuja mu ishuri ugashobora kuja mu mwuga wibaza ko watekereza kuba urimo abagabo gusa ndi byarangiye rwose harima kindi cyanjyoheye no kungene umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu yashyikirije rya proje iwe yo gufasha impfubyi jyewe byarangiye rwose nk'uko nakuze ntabwo twakuriye mu bukireta navuga ko twari unfortunate kugira kuronka imfashanyo hirya no hino nko mu nkambi abana bataronka ibyo imfashanyo y'ibyo y'amakaye iki utwo kurya ibintu nk'ibyo onye nko kubona nk'umuhembo yarafashe agashinga kiriya kintu cyo gufasha imfubyi batagira icyepfo n'icyaruguru bakazashobora kujya mu mashuri cyangwa bakazashobora kuronka aho baryama byarangiye rwose aricyo gituma kuri jyewe n'impuzenye icyiyumviro cyanjye kiracyari mu mutwe mwabo ndifuza cyane kuzogishikana wa umunsi umwe si gufasha imfubyi nk'uko nguko mwabo ngaha ndariye ku mukobwa wanjye mutoyi so jyewe icyo mfite ku mutima ni umukobwa wanjye ariko aribagira intozenya ariko aribagira ikirundi umukuru wiwe aragerageza kugabo so nari niyumviye nti rero ko mbona bimeze ko ndazi ko ababyeyi benshi bagorwa n'icyo kintu ugasanga abana bacu bamaze kwibagira ururimi mbwira umukobwa wanjye mukuru ati none niwagenda kuramutsa sogokuru wawe katavuga ikirundi kamwana uzogira gute uzomuganiriza katavuga icyongereza uzomuganiriza mu ruhe rurimi mu gihe utagomba gushyiraho akaryo kawe ngo uvuge ikirundi rero jyewe nariko ndiyumvira ikindiro namaze kugishikiriza umugabo wanjye kugira turabe ko twogishikana ahantu hanaka ahubwo nti njye ndiko ndifuza kugira kirabe kungene no fata abana no kreya ikintu ntigishika ngaho afata abana tukaganira tugatangura kuganira ndabaganiriza mu kirundi tumira nk'abana bafite ubugenegene kanaka bakaganirira abo abandi bana kugenda kugira ngo ashobora kwensipayaringa abandi babyeyi nkabategerageza kuganira n'abana babo mu kirundi kubera ko kenshi ngo hari abo numvise bavuga ati icyo kirundi none tukijyana he no ikirundi ni umuco wacu ni mwebwe tutaye bakaba katubanye kubera ko kenshi urabona ngahanye muri iki gihugu cyane cyane abantu bose bari mu bihugu byo hanze benshi barakaje abana babo kuvuga ururimi bavuka mubwabo kenshi ikintu nabonye cyane abarundi ngahanye kenshi baradinyora bakavuga ati icyo kirundi se mugabo kweri icyo muri jyewe ndibaza ko hamwe noshobora kugishyira hajya ani ashobora gufasha abana batanu batandatu bagashobora kuza baravugana n'ababyeyi babo mu rurimi rwabo cyangwa hamwe bazokwifuza kujya mu gihugu cyabo cy'amavukiro bagashobora kuganira n'abantu basanze ntibikumire ntibashobore kwikumira kubera ko babuze ukungene bentatinga n'abandi bahasanze onye kweri ni icyumviro cyanjye ngifuza kuzogishyira mu ngiro bivuye kuri ibi byabaye kuri iby'akoraniro nabonye ko mu gihe ushyize hakawe ukiyugurura mugani wa Christine nk'uko Godance yabivuze kuvuga birashoboka mu gihe urondeye imfashanyo ku bagenzi ku bantu benshi babona bari ko baratera imbere kubaza birafasha so ya ndetse nicyo nahakuye hanyuma ndifuza ko bizomfasha muri kazoza.
Murakoze cyane. Ariko tujya gusozera ngaruke ku coba kitagenze neza mu ikoraniro ryabaye, icyo wohindura canke icyo wokongera ko kumbure mu mwaka uza ni babandanya bagitegura gikorwa nka kiriya, icyo wokwibuza kubonamo kurusha canke icyo wokosora. Ntereye kuri wewe Benita Nise, utubwira muri make uko ubibona.
Nini cyagenze neza uretse timing ko byakuranye katungiye bwarubinga tivyumva, hama ikintu mbona ko bokongera ko nuko botumira gwaruka rwisi bakaruha ijambo nabo bakavuga, nibaza yuko navyo nivyofasha gusunga.
Wakoze cyane. Namwe Madame Godance Ndikumana, akantu ubona wokongeramwo canke wobakebura canke wifuza ko usubira kubona mu mwaka uza ko barakaye?
Je narashimye kutubonanya, hariho abantu benshi batariga batari bagize iminsi babonana nibatariko baryohewe cyane. Ica kabiri ni uko amatara dufise ari menshi, nibaza yuko abatashoboye kuba barashoboye kuraba. Sinzi yuko byashitwe kuri Facebook cyangwa YouTube kugira abantu batabikurikiranye bazoshobore kubona ibyiza nyene tutari tuzi, hanyuma bace baboneraho no kugene bazoparticipa mu bizokurikira. Hanyuma ikindi nacyo ni hariho urabona presentation zaba mu ndimi dushatse, mukaba twari twashimikiye ku Kirundi. Nararyohewe rwose kubona Ikirundi tacibagiye, nk'uko madame ahejeje kuvuga ni byiza yuko tugira ama presentation yacu mu Kirundi. Mugabo abadashoboye kumva Ikirundi tukarondera uburyo bwo kubasigurira translation ikaba disponible. Kuko ubu nibaza ubu ko bigaragaye nyene ko ari ikintu cy'iterambere gikenewe, nibaza ko tuzobibandanya kandi nibaza yuko tuzoshikirwa n'abantu benshi cyane cyane n'impozamakungu bashobora kuba batavuga ururimi rwacu. Turashobora kuvuga ati ego turiko twavyorganije mu Kirundi mugabo cyane mu Gifaransa mugabo tukagira translation mu ndimi zikomakomeye tuba tuzi yuko audience yacu irimo. Hanyuma ndashigikiye nk'uko nabivuze kare icyumviro yuko twokumva amajwi cyane y'abakiri bato, ibyiyumviro bafise bisa n'uko ari byinshi kandi n'ingufu zirimo ari nyinshi. Hanyuma na tekinoloji barayizi, niyo monde turiko turakurikira. Mugabo si kuvuga yuko abandi badukuriye nabo boreka ku presenta amantu teye ama experience yabo kugira ndidute imico y'igihugu, kugira ntiduce twangara ibyo hanze biraryoshe ko dukurikira cyane cyane n'ibyo ibyo twiga mu mahanga cyangwa ibyo twiga menshi. Mugabo ni byiza yuko tubandanya osi dukurikiza n'imico yacu ya kavukire. Ikindi nacyo ni uko hari nko gusaba abandi banyeshuri cyangwa abandi bagira neza abandi bashaka kutwumviriza tuza turahanahana ibyumviro kugira ngo tuza turashikira benshi tutamaze kumva. Narabonye twenshi twavuze tuva mu bihugu byinshi nibaza yuko
kubandanya umwe akaza akira mugenzi we umwe akapira mugenzi we akagira hanyuma ikindi nacyo narashimye ukugene technology yagenze neza iwacu no kubashimira cyane gose hanyuma natwaga mu cyangwa twiga mu gratuite za technologies sineba ta kwese cyuriye cyora kwa twa twara bagoye kenshi ubu mu bitegoro mwagize dushobora kuba twari petetse kubafasha mugabo kubera tutazi na technology bikatugora hanyuma nkaba ndabashimira abafite icyiyumviro kugira ngo mudutete imbere hanyuma mwibuke abakenyezi ko ari bo bagezwe ko ubu ibibyiyumviro byabo bije imbere hariho icyiyumviro kimwe nibaza yuko tukiganira hagati twebwe abakenyezi canke tukahanuza n'abandi hariho aba entrepreneur mu kiyago narumvise haza ibyiyumviro ti no kwangaja umugabo ti noba nabuze umugore sinzi yuko aribyo tuzashigikira byose gusa kuko isoko twerekana leadership ya bose isoko twerekana leadership aho tugiye nk'ubu ikeye entreprise ikakura ikaba nini ntiyoba entreprise y'abagore gusa yoba byiza twize gukorana n'abandi byiza yuko niko tuzotwara igihugu niko bashobora kuguha igihugu ukagitwara nitwoshwarira abagore gusa ahubwo niko mukwereka umuntu wese w'umukenyezi afise ijambo ntari kane aronke aharishikiriza mugabo dukeneye gukumira umugabo nk'uko badukumiriye ni ukubaruta
urakoze cyane hama nawe Flora Madame Flora wineza bamboneyeho icyo wakunze ushaka kusubira kubona mu mwaka uzaca nk'icyo waneguye muri make cyo bokongera ko cyangwa bagakosora cyo bari kimwe
urakoze cyane oya reka ntangure kime mvuge nti mwarakoze kuba mwariyumviriye ikiganiro navuga ko caje hageze abakenyezi benshi bari babikeneye kugira baronke bagire urujya rubuga rwo gushyikiriza ibyiyumviro byabo no gushyikiriza ubugenegene bwabo byaje hageze hanyuma icyo novuga nokwifuza ko mwokongeraho muri kazoza ni abantu barashikirije abaprezanta baraprezante twarabumvirije mugabo ntago twamenyanye twebwe ko twinteractinze hagati yacu twebwe twarumviriza gusa abaprezanta mugabo nta interactions zari zirimo rero novuga ati nko muri kazoza k'ikindi kiganiro komoke nogira imigwi mukapata abantu baba baje mukabagabura mu migwi hagati na hagati mpaka za baraganira nk'uko babyita mu cyongereza the breakout sessions bakidondora bakaganira kugira bakreye network ya relationship baze baravugana bagire amakontakt abantu bamenyane ya yimvira ko muri kazoza mugerageza mugashyiramo kugira abantu bagerageze kumenyana mowa nk'uko byabaye muri iyi session ya head
urakoze cyane nk'umuntu yari yayoboye ibiganiro ndaza kubishyikiriza abateguye neza cyane igikoraniro bashoboye gushyira mu ngiro ibyo mubabwiye ibyo mubashikirije kugira ngo mu mwaka uzakumbure ibintu bizogende neza kurusha kuko numva ahanini mwarashimye ahanini mwarinze mwarafashijwe n'abandi ndabashimiye mwese rero mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka murakoze mugire umunsi mwiza.